ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banwanye ndabashuje kandi mbahaye ikaze. Amakuru yo muri iki gitondo mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa muri Afrika. Umushikiranganji wa Madagascar wa magara y'abantu ejo ku munsi wa kane yatangaje ko igihugu ciwe cifatanije n'ibindi bihugu mu mugambi wa COVAX wo gufashisha incancu za COVID-19 ibihugu bifise amikoro make. Perezida wa Madagascar yinjiye muri uyu mugambi wenyene ubwiwe yaramaze amezi anana kwakira incancu. Perezida Andri Rajoelina yari yarahagaze ku kinyobwa cyakorewe mu gihugu ciwe aho yacyamamaje avuga ko ari umuti wa corona. Mu ndwi heze yavuze ko atihuta gucandaga ku bwinshi abanyagihugu biwe ndetse na wenyine bwite, ariko inyuma yo kunebagurwa cyane yahavuye yisubira ko mu ndwi heze igihe leta yiwe yavuga ko izorondera no gukoresha incancu za COVID-19 ni mu gihe Madagascar iriko irarwana no guhamika igice cya kabiri kigwirirana cy'abandura bivanye n'igisanira cya COVID-19 cyamuka muri Afrika y'Epfo kiriko kirarandagata mu gihugu. Madagascar zinga ry'abantu bashika imiliyoni 27 imaze kuronka abantu bandura barenga 24,406 barimwo amajana 443 bamaze gupfa. Amakuru kandi muri Afrika, leta ya Zimbabwe ivuga ko inzara n'ubukene bw'ibifungurwa byiyongereye mu gihugu muri iki gihe cya COVID-19. Ishyirahamwe mpuzabakungu ryita ku bifungurwa PAMU naryo rivuga ko abahungabanijwe cyane ari abahagaritse ubuzi kubera COVID-19 baba mu gisagara. Zimbabwe ivuga ko abantu hafi 2,400,000 mu gisagara badashobora kuronka n'ibifungurwa vya nkenerwa kubwo kuguma mu ngo zabo kubera ikwirakwira ry'ikiza cya COVID-19. Ishyirahamwe PAM rivuga ko ririko rirarondera $332,000,000 z'amadolari zo gufasha abantu 550,000 babangamiwe cyane no kubura ibyo bafungura. Tukiri muri Afrika, abantu 5 barishwe abandi 3 barakomereka muri Sudani y'ubumanuko ejo ku munsi wa kane igihe abagabo bitwaje inkoho batega ikamyo zariko zisubira muri Uganda kwibarabara rya Juba Nimule. Umuvugizi w'igisirikare yagetse ico gitero kumuhari w'abaroberi National Salvation Front NAS mu funyafunyo. Mu ndwi heze igisirikare cya Sudani y'ubumanuko cyagirije uwo muhari National Salvation Front gutera abanyagihugu kwibarabara rya Juba Kajo Keji, ariko uwo muhari warabihakanye. Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane yarashimye inama yatangajwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, inama izorihuza na Irani kandi yavuze ko yiteguye gufata intambuko mu gusubira mu masezerano ya nikleyeri. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika, Ned Price, yabwiye amenyeshamakuru ko iyi ari intambwe nziza. Ishyirahamwe rya Buraya ryatangaje ko kuri uyu wa gatanu hategekanijwe ibiganiro hagati y'ibihugu bigisigaye muri ayo masezerano yo mu 2015 arivyo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya na Irani. Ni inama ikiri nzira kugaruka kwa Amerika muri ayo masezerano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch rivuga ko abatalibani muri Afghanistan batera ubwoba kandi bakica abamenyeshamakuru cyane cyane abakenyezi. Abamenyeshamakuru batari bake bavuze ko abatalibani babahamagaza kandi bakabagiriza guha amakuru leta. Abakenyezi bakora muri uyo mwuga barimo abazwi cyane bahisemo guheba uwo mwuga, abandi barata barawumuka barahunga igihugu kubera iryo terabwoba.
Aloise Bigirimana, urakoze rwose kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti za chumu kumeshe kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Naho mu Rwanda ku radio yanyu muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi leta yagabanije iminsi abashyitsi baturutse mu mahanga bagomba kumara mu kato quarantaine mu Gifaransa kubera COVID.
Quarantaine uvuye hanze uzamara iminsi 4, twaramenye uko bikenewe yuko tuyigabanya, kuvuga ko umuntu ashitse mvura cindege aramupima acagenda mu hotel musigira gatatu acamupima igipimo cya kabiri musigira kane akatita guherejwe.
Dr. Ndikumana Tadeye ni ministri w'ubuzima w'u Burundi, ibi yabivuze ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyorezo cya virusi ya corona. Muri aya makuru turagaruka no ku rubanza rwa Paul Rusesabagina uregwa iterabwoba imbere y'urukiko rukuru rw'u Rwanda, ndetse no ku mpungenge z'abageze mu zabukuru mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania, impungenge z'uko bashobora gucyurwa ku ngufu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho umusirikari mukuru ufite ipeti rya colonel yarashe umusore aramwica muri bar i Bujumbura. Igisirikare cyataye uyu mukolonel muri yombi. Mugenzi wacu Roger Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aratubwira uko byagenze.
Wishwe n'umusore yarazwi ku izina rya Lionel Nimubona, akaba yakora akazi ko guharura amafaranga mu kirabo kiri muri karitsiye ya Kinanira ya kabiri ni muri zone Musaga, komine Muha, mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intwazangabo yihaye ibara yari ije kwaka inzoga amasaha yitereye abakozi barimwo wishwe banka kumuha icupa. Umugabo n'umwe mu bakozi bahora bakorana na nyakwigendera yabonye uko byose byagenze, nawe ubwiwe acitse ku icumu
uko byagenze. Imba mu mukoloneli yari ngari karanwa ari bwije mu ijoro acha yakinzoga watitukugaye nisubira kudandaza acha rasohoka asohotse nabuze tingo baramugaye uneba muzi ngo cyango colonel ngo blaze asohotse cyangwa aragiye agarose twumvise aza abomora aza tsayini nkoho ashika duhonya ngo tujyamye umuntu urashwiragira cyane cyane iruka cyasiga no umuhungu yaraye yishye nundi muhungu nawe aramuca mu nyina yanyina ariruka undi washaye arinyegeza 10 asigana uwo wundi aramukubita ashasiga murashe cyeze byose byaba namaze kunyegera numvise gusorosoro ruvuga nazigogorotse mu gitondo ndumva ngo yara yamwishe Lionel nkuhoze mugenaje kweri yaraturenganije kandi yagize amakosa kuko ntiye kupumwica kuko amasaha yari yagiye abose bari bamaze gutaha.
Umukenyezi Nyanikirabo cabereye ku ibara atashimye ko amazina n'umwidondoro wiwe bimenyekana, yabwiye abanyamakuru bashitse ku rubuga ko atakibazo na kimwe. Uwo mukolonel yarashe umukozi wiwe yarafitaniye nabo
cinda wakira nk'urupfu rw'incamugongo kubera jewe nta kibazo nabona cari kihari nakaza nakimu cari ngaha ku kabare nikimenyemeje natashe saa 5 atangurane nimwe hari nsiga hari abantu bari abakorinya bariko barakena biyar. Ubu rero bavuga ko yari amashi yari bwaze niho yaza mu nyuma ngo basanga bariko barakena biyar bagakina nabo basanze ni washaka ngo nuwo yarashe baba barakinanye. Hama rero ngo amusaba icupa mbwira ubundi amubwira ati je ndagiye kuryama burije ejo tufite akazi, hama ngo araninjira no muri frigo aja kuyiha umuserveur araramubwira ati none wewe kuto iyo nzoga bigenda gute, ngo carayisubizayo vraiment mugango cahitana ikidaje ahitana ikidaje ambwira ati none ico kidaje gashaka ukigarukane ico kidaje rero cavuye anakimena shagitira mu barabara kirameneka, ngo cabwira ati akagaye mu ngaye kunyima inzoga je tuzohura acaragenda muhira aba hafi nko ku metero nka 200 zaho habereye ingorane aca ahitana nko Kalashnikov nitwayibonye mugabo abantu ze baje kugira Constant nibo banyere duye zihari ni bacye tugira ko ari Kalashnikov yakoresheje acaramurasa reka nta kibazo na kimwe cyane kihari vrema nta ngorane nimwe yari hari
asaba ubutungane gukora akazi kabwo.
Twe dusaba ko ubutungane bwokora, nta muntu yo kwica umuntu gucyo umuntu mudashwanye mutavana hamwe atanaho umunazinanye ukaza gucyo kica umuntu vrema birababaje cyane gose hama bagashumbusha umujyango yabuze frema n'umwana wabari bazeye ko kazoza yandiye kuca kwiga kaminuza birababaje ku muryango ni nkuri ca mugongo frema
umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi Colonel Floribert Biyereke yemeje amakuru kandi makuru y'u Amerika yakuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko intwaza ngabo kumuhinga mukuru uyu wa kane yagejejwe imbere y'umushikiriza manza kugira ngo baburanishwe mu rubanza rukibiriraho ariko rwahavuye rwungurizwa ku munsi wa mbere w'indwi za kubera yavuze ko adashobora kuburana atari kumwe n'umushingwa manza mwunganira akabagiye kumurondera Roger Urika neza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi aho guverinoma yafashe ingamba n'ibyemezo bishya ku bagenzi binjira mu gihugu muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yakurikiranye ikiganiro ministri w'ubuzima yagize aratubwira uko byagenze
Kubwo mushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi isekeza ryo guhimiriza abantu kwirindikiza cyo mugera kwa corona n'urukingo ruruta ugwa makungu ariko aratanga gwo kwirinda ico kiza Dr. Tade Ndikumana avuga ko leta yabanje kubangira kwakira urukingo rutangwa n'ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS
Inchancho zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cyane rero twebwe turavye uko bimeze tukavura abantu hakiri kare ntibasimbikara benshi barakira nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimbyega ibisigaye ngo nabivuze zijya ncanco abazikoze baravuze bati twe twatoye urucanco mugabo turamara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanco ariko ibihugu bibona ko bisagiritswe irashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu ingaruka zija kuri ivyo bihugu icyo bita vaccination diligence twere tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira ni imiti tuteranya tukabona barakira reka tureke babandanye babandanye ubushakashatsi urucanco imezi maze kugwemeza kujya ku izindi ncanco
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari Bujumbura Tade Ndikumana yavuze ko atacihutigwa mu kwakira urwo rucanco ruriko ruratangwa mu bihugu byinshi kandi abagwaji babandanya kugabanuka
turamaze nk'indwi hazibiri ruguru atabantu bari positive tubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura barahari turacyafise mu gihugu cyose abari ku miti bangana bagera ku 242 basanzwe ari ku muti mu bihugu cyose mugabo batarembye umuntu abaye positive turamuha umuti yaba ahantu hameze neza tukamusaba yuko aja kwikonfina muhira agafata imiti nta kamaro kujyana umuntu atarembye mu bitaro baba bari muhira ugize akabazo ambiyase ija kumutora ikamujyana ku ivuriro rimwegereye ibyo rero tubikora neza intambamiro dufise ni n'abantu bateba kujya kwipimisha bikaze ngaha Bujumbura nico kibabaje iyo watevye usanga amahaha yamaze kubononekara usanga kumushyiramo oxygene no kumuvura bitwara umwanya muremure nta muntu rero kwigunga ko leta ivuga ati gena wipimishe ku buntu umuntu rero atera ikibazo n'umuntu aba ari ngaho yibaza ko atagwaye kandi agwaye
Mu Burundi ikiringo abantu bamara ahantu bugaraniwe bita quarantaine mu gusuzuma ko umuntu avuye hanze y'igihugu yo bafise umugera wa COVID-19 cagabanijwe.
Quarantaine ni ndende iminsi indwi urashobora gutakaza ibintu. Quarantaine uvuye hanze uzomara iminsi ine twaramenye uko bikenewe yuko tuyigabanya kuvuga ko umuntu ashitse uvuye c'indege aramupima acagenda mu hotel musigira kabiri musigira gatatu Rachamu fimi kipimo cha kabiri, musigira kane akatita kuhereju. Ziyo bito ufasha, ugira ngo, tugende, tukoro handizanya.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ivyo mu gihe haheze umwaka Uburundi bupimye umuntu wa mbere agwaye coronavirus ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu barenga 2,208 banduye uwo mugera harimo abarenga 50 baremvye bagwariye mu bitaro bitandukanye batandatu nibo batangajwe ko bitavye imana bazizikiza c'umugera wa corona ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi vyemeza ko abagwaje nabitavye imana barenga bo gusa ubushikiranganje bumenyesha ko ayo makuru atariyo ku isi abarenga 2,208 baramaze kwitaba imana kubera ico kiza ruhonyanganda Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rwicaye i Kigali ejo rwakomeje urubanza rwa Paul Rusesabagina, umushinjacyaha yagarutse ku gitero cy'inyeshyamba za FLN cyahitanye abantu 9 i Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu 2018. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Ku munsi wa kabiri wikurikiranyije ubushinjacyaha nibwo bwongeye kwiharira umunsi wose, bwatanze ibisobanuro ku buryo Rusesabagina yagize uruhare mu icwa ry'abaturage 9, busobanura ko ibikorwa by'ubwicanyi aregwa byakozwe na FLN bikorerwa mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ndetse no mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwagaragaje urutonde rw'abantu 9 baguye muri ibyo bitero. Ubushinjacyaha buvuga ko ibi bitero bikimara kugabwa, wari umuvugizi wa FLN Nsabimana Kalisti Sankara yagiye abyigamba ko ari we wabikoze, nyuma y'uko ubushinjacyaha bwerekanye amashusho yumvikanamo Nsabimana Kalisti Sankara wari umuvugizi wa FLN yigamba ibitero byagabwe muri Nyungwe. Bwasobanuye ko ibyo bitero byakozwe hagamijwe guhatira leta gukora ibiri mu bushake bwabo. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko umutwe wa MSD FLN wanigambye ibikorwa by'ubwicanyi bwakorewe muri Nyabimata. Bwasobanuye ko ubwo Rusesabagina yabazwaga n'ubugenzacyaha yavuze ko ari mu batanze amabwiriza mu bikorwa byavuyemo ibitero byagabwe mu Rwanda kimwe n'abandi bari basangiye ubuyobozi mu mpuzamashyaka ya MSD. Ku ruhande rwe, ubwo Rusesabagina yaburanaga ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo, yumvikanye yemerera urukiko ko ibi bitero yari abizi, gusa ko atabatumye ibikorwa by'ubwicanyi bakoze ndetse agaragaza ko ababajwe n'abaguye muri ibi bitero. Ubushinjacyaha bukavuga ko busanga iyi mvugo itamukuraho uburyozwa cyaha ku bwicanyi bwakozwe na MSD FLN nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Rusesabagina yari umuyobozi wa MSD FLN bihagije ngo akurikiranwe w'icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bwagaragaje ko hari amatangazo anyuranye yagiye asinywa na Nsabimana Kalisti Sankara wari umuvugizi wa FLN n'andi yasohowe na Rusesabagina ubwe. Bwanagaragaje itangazo ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane 2019 aho Rusesabagina Paul yahamagariye Abanyarwanda n'amahanga kwirinda kujya mu gace karimo imirwano. Bushingiye kuri ibyo byose, bwasabye urukiko ko rwazemeza ko icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba gihana Rusesabagina ndetse akagihanirwa. Kuri wa kane kandi ubushinjacyaha bwanasobanuye uburyo Rusesabagina yakoze icyaha kijyanye n'itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu bihe bitandukanye muri 2018 abantu batwawe muri ubwo buryo butemewe n'amategeko muri Nyabimata na Kitabi. Aha, umushinjacyaha yavuze ko Rusesabagina agomba kuryozwa iki cyaha nk'uwari umuterankunga mukuru wa FLN. Yavuze ko ikimenyetso cya mbere raporo yakozwe n'umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata Nsengiyumva Vincent igaragaza ibitero bitandukanye byawugabweho. Ubushinjacyaha bwagaragaje amazina y'abantu 6 batwawe bakikorezwa ibintu byasahuwe. Iyi ba inshuro ya 4 uru rubanza ruregwa mu Rusesabagina rubaye, uregwa ataza mu rukiko ku mpamvu yasobanuye ko nta butabera ateze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi bari mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba baravuga ko bafite ubukene bukomeye. Uhagarariye impunzi z'Abarundi i Rubavu, Ndamanisha Desire, arabasaba bose gufashanya muri iki gihe kitoroshye cya COVID. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Bene wacu mbabwire, bazeyi wacu ndababarire, muragenda mwitwara.
Akarere ka Rubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda ni kamwe mu bwakiriye impunzi z'Abarundi kuva mu mwaka 2015. Ugwaruka ruba muri ako karere kuva bashitse ntibariza amaboko, bariyunganije umwe mu byashoboye. Ikiza cya korona kimaze kwaduka, barahuye n'ingorane nyinshi cyane. Benshi muri bo ivyo bakora byarahagaze. Akarorero ni Frère Jezi Ndayisaba yari mu mugwi w'abaririmbyi baremesha ibiteramo. Ati korona itaraza bari babayeho, ariko uno munsi amenyesha ko ubuzima bwabananiye.
Sinobesha ngo vyifashe neza, no munsi birameze nabi cyane. Kurabona niko kazi kari katubeshejeho, katugaburira, katwishurira amazu. Donc ikintu cyose twakora nimba ari ukubonana kw'Abarundi bari hano igisenyi, umva wavuga ati byose nabikura mu kazi ariko ubu biragoye cyane tumaze igihe kinini twicaye nibyoroshye umuntu agerageza kubaho buke buke yafashijwe n'abagenzi nuko bimeze.
Fleury Jésus Ndayisaba amenyesha ko atihebura yamenyesheje ijwi ry'Amerika ko yizera ko imbere ari heza
subira kwiyubaka gushasha kuko urumva ubu ibintu byarahindutse ni gusubira kwandikisha izina gushasha abantu bagasubira kumenya kuko benshi baragiye nk'abo twakorana hariho benshi batashe ni gusubira gukora ibintu bishasha igikuru hariho abo dusanzwe tuziranye twakorana uretse n'abarundi hariho abanyarwanda benshi twakorana ariko urumva ni gusubira kubarondera twavuga toke ubu buye ko bimeze uku reka dusubire twegerane n'ubundi ko turi bamwe u Rwanda n'Uburundi turi bamwe ntabo dutandukaniye kuko indirimbo nyinshi barazizi nanjye izo bazi nyinshi ndazizi ndabona bitazongora cyane ndafite icyizere yuko ejo hari imbere hazaba heza avuga ati Imana irahari uko biri kose niza ubuzima bwacu ko bigenda pourquoi pas persévérer.
Abarundi babaho irubavu kubona uwo mugwi w'abaririmbyi uhagarara bamenyesha ko vyabasize mu kibazo umwe muri bo amenyesha ko aragahombo kanini kuko ivyo biteramo vyabafasha gusambara rimwe na rimwe bakibagera n'ibibazo barimwo amenyesha kandi ko abakiri bato bahungukira vyinshi
inagahombo kanini kuri twebwe twabumviriza badufasha muri byinshi mu kwibagira ingorane z'ubukene dusanzwe dufise batwibutsa uturirimbo twiwacu canke two hanze umuntu ugasanga aribagiye gato kuri zangorane asanzwe afise n'uruhombo rero ni rero kuri twebwe no kuri bo bahora badufasha bagafasha n'imiryango yabo turasaba rero inzego zibishinzwe hano mu Rwanda ko zosubira kuraba ukuntu zobatenzurira bakugurura aho bahora bakorera bosaba abapiya babo bahora baza kumviriza bakubahiriza amategeko basabwa n'inzego z'ubuzima.
Mu burongozi bw'impunzi ahirubavu bamenyesha ko muri kino gihe ugwaruka n'impunzi muri rusangi bari mu bibazo bikomeye cyane. Désiré Ndamanisha arongoye izo mpunzi amenyesha ko icyo kiza cya corona kitaraduka amashyirahamwe atandukanye n'abagira neza bafashije impunzi muri ibyo bihe bigoye ariko kubu izo mfashanyo zahagaze araheze igihe kinini asaba izo mpunzi gufashanya ubugizi cyaronka agasabikanya n'abandi
kakwisaha n'imirimo ntirashobora gusubira gutangura neza kugira ngo nabo bashobore kusubira kwiyunganya nk'abahora bakorera muri ibyo by'amakaroke abahora bakorera mu bintu by'amaresitora bare ntizirafunguka abambuka bafata umupaka bagenda Kongo naho nabona ntibirashobora gukunda uburi mu majambo make twavuga yuko rwaruka rubayeho mu buzima bugoye nayo mu majambo make twasaba ababishoboye bose ko bagerageza kubatera intege kuko tugerageje kuraba rwaruka rwaba hano mu muji wa Gisenyi bari bagerageje kwiyungunganya ku buryo babona yuko aho umujene wese umwe mubona basanga ariko aragerageza kwiyungunganya ubona yuko nyine ashoboye kubaho ata kibazo cyo kuriha inzu cyane kugira ngo aronke afungura cyane no kuca yambara
kugeza kuri uno munsi impunzi z'abarundi babirubavu ni 176 nk'uko twamenyeshejwe na Désiré Ndamanisha. Désiré Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Désiré, urakoze. None tujye muri Tanzania. Inama ziriyongera muri iyi minsi mu nkambi ya Nduta zishishikariza impunzi kwiyandikisha kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Abageze mu zabukuru bafite impungenge ko zavamo kubacyura ku ngufu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, aratubwira ibindi.
Bwana nkunda matumyaka myinshi ndamazyaka mirongo indwi n'indwi twe n'umukecuru wiwanje none rero ubusheshu wifuza kuma uruhande rumwe tukifuza mbere ahubwo kwadusanura iyi nzu ubona uruhande rumwe yahenutse hama tukaguma ngaha bakaza baradufasha ibyo utwo badufasha gusa ko twe bwa mbere ntitukirima aho rero mvuye mvuze ku ruhande wubanje sahana n'abandi ariko bimeze abantu bageze nk'ahangeze bamaze imyaka
yuko baturabira ahantu twishyira tukaguma kubwo iwacu turabishaka n'abantu ntibabyemera baguma duhumeza gusubira mu gihugu mwavuyemo natwo n'igihugu cyacu cy'Uburundi cyarononekaye kuko kwanjye n'abandi bose bisubiye kubyura ntituzokwirwa n'imiryango yacu igacihoneramo Nashwe tukwa jena saba. Nga ho tukwa batuki. Nga ho ngezi. Nabandi wose. Ho tukwa bila kano. Tukwishara. Mwala aha. Harina handi. Na ho atu tukwa ala hiyo haze. Data heju. Mubindi wihu. Baka tukwa bila hanu. Yewa tukzigamira. Tukwishara. Tukwa guma.
Dufa shwe na abi. Awa tukwe wade. Dufa shwe na abi. Kwe rumba. Tukwa shwe. Dwe dufa shwe na abi. Huko umingani wa duha. Wadu inisa nikije. Kandi wabizi neze yuko atacho tuchimariye. Nuna huko dusaba yue niko yuza ila tukongiru tuunu. Hudu sabu nini iki. Haka hudu. Yeka nyeru utunzo ufashu mwiri. Nijo gusana hawe indi. Halimarele wakaduha nakadawa kuingwara.
Nisha ambere barabuka yuko tuhungu kakubushake. Muka bobo wakaduhimirizako. Duhunguke. Tuyandikishe kubugishi. Umwe wese ni wabyiyumvamo yewe kubwanje nkeneye gusubiza iyo naje mva nta buhungiro nkeneye bwanze nuko batohemereza mengo n'ingufu zirimo icyambere no kurima baratubukije none ngo nditurime n'utuntu ngaho wefu y'imihana ati nditukora kuri isuka none wumva ataruko kwibuka nabo bo
gunguka sinabi ariko natari nabi cyese siyonja niyomba yage tanafisi yomba niyonja Jezu cha kuhunguka. Yuko sifisa onjikira. Sifisa kilo nunga. Ukwa nafisa katonga nafisiki. Bitumajewe nukui mduguwa mwabuko ya yuwe nyanyakiri. Sijewe ndumwe ningambi yose. Sifisiki wadzo. Hichofisi. Ama ba. Nata wanuwa tamakazi. Nwa agenda ni mumuga. Bahunguka. Nwanguka kugia ngo. Bami waneza cheni kushake bugabu. Bahunguka kweli himiliza mugawa kubugabu. Wato hunguka. Dukata mwaba geugia murundi. Aika tukwa unzoega ibitandukanye lakini nk'abatanu batamakazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibeshaho tugiye gupfa
kandi badufasha barabona ko tugeza hindoga ahindoga zigeze urumva udufashwe nabi nyene dufashwe nabi nyene n'igihe batagwa umuti urumva twasa umuti bozo aduha uduti yo kudufasha badufasha n'ibirigwa dufasha n'udawa kugira ngo tumeregwe natwe twaba kwa kabiri koza kararemberana kuko twa kuko murazi neza yuko umuntu afashwe nabi bituma n'ubusaza bimuhuta n'ingoga agacapfa n'ingoga kubera zangwa arambi nayanzara mbi misonga umwe nyene umuntu afashwe kwa muganga naho urabona kumbe bahara bayirabira abakiri bato nyene ugasanga umusaza ntibamwakirije ningoga
kwego kubasa dore hajewe ho hagati turonka hajewe nkaha bikano sinegura amaso yarani ngiye bambwira ngo nta miti bafise ngo ngende muri helpage kandi batobora kanini baba barafashisha ariko batovuga ubu kikumiraho nyene bakaza badufashiriza aho turi nicyo twasaba kababonye bikwiye bitakwiye naho tuzogendeye twavuye ntagora uko ruteye twiruka tujabuka amazi ukuntu ruteye tujabuka twararambiwe rwose
mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi yewe icyiyumviro cy'iwanjye ni ugusubiza yo ndagiye mva mu bugwaneza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine icyo nicyo dusaba birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro ibyo nibyo dusaba katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu
mu Burundi wacu turacimarira iki katacyo tudikora dusigaye dusumbwa n'inzoya aho dusigaye tumeze nka nzoya baretse none umva aho udufasha anadufashirizeho turi aduhe aturi n'inzara n'inyota gusa nta bindi aba reka ko kurumba amanama yo guhunguka ntitwashima na kagobero nakagobero batugobereza gusa kuko ataka umuntu abiye atawuharira n'umugaba naye ahandi samategeko twebwe ntacyo tushimariye muhira yego bavuga ngo kubaka bavuga kubaka igihugu cyabo yego abakiri bato ni sawa barashaka kubaka igihugu cyabo none natwe ni tukubaka ngo iki tutakirima tutakidandaza tutakiza gukorera ingero tutagirane ni ngaho nyayo usonga nitwaye uweni gusa ningaha utunga na mwebwe yuweni nta kiri yitunze nga yuweni yo dukura ku bintu wese uca dupfa
murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye bacu naha aya makuru yaka kanya ahumurije mbashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika mu munsi mwiza murakarama Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.